Abasirikare bashitse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku maganekerezo ya 4 na 5 ku kwezi nk'uko amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'abakorera ku kibuga mpuzamahanga Amerika yo Honda Day abivuga. Bagishika bakiye bahagarikwa n'urwego rujejwe kubahiriza discipline mu gisirikare ruzwi nka police militaire mu Gifaransa, baca bajanwa gufungirwa mu gashoro ku rwego kari hafi y'ibiro bikuru vya gisirikare n'ibiro bikuru vy'iperereza muri zone Rohero komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Batahukanywe mu mugwi w'abasirikare bariko baragabanywa muri amisomo. Amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bava mu mabatanyo ya 52, 53, 54, 55 na 56 ya misomo y'ingabo z'Abarundi. Ayo makuru nyene yemeza ko bagirizwa amakosa atandukanye y'akazi, harimo kugurisha amasasu, ibitoro, imfungurwa, uguhagarara ku mabarabara n'imodokari mu buryo butemewe bushobora gutuma haye ibitero bihitana ingabo, hamwe no guta inkoho. Umwe muntu wazangabo afite ipete rya major akurikiranwa ku caha co kuba yakoze akazi nabi mu kutarongora abasirikare uko bibereye ku itariki ya 27 ukwezi kw'indwi uyu mwaka uheze. Abasirikare batandatu baguye mu gitero cahitwa Balad mu karere ka Shabelle yo hagati ku birometero 36 mu buraruko burishe ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Ico gihe hasize ubuzima abasirikare batandatu harimo icegera cuba twari batanyo ya 53 ya misome yarafite ipete rya major. Indi ntwazangabo y'ipete rya major nyene nayo nk'uko ijwi ry'Amerika ryabibwiwe n'abegereye idosiye yagirizwa kuba yasokoye isubiza ingabo inyuma zisugerejwe kugira ngo zitunganye neza ico bita hopli mu Gifaransa mu gitero cahitanye abasirikare 13 kwa 14 ukwezi kw'icenda 2019. Ico gitero cari cabereye kw'ibarabara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Jowar muri Shabelle yo hagati ku ruhande rwo hagati na hagati hashira ubumanuko bwa Somalia. Bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko hamwe riramutse rifashwe nk'ikosa atorihanirwa wenyene na rijya afisa mutwara, kandi bari banamuhaye abasirikare bake. Mu bafunzwe harimo abasirikare babiri b'igitsina gore, bose bivugwa ko bibungenze bakaba basamiye muri Somalia. Abo co kimwe n'abikekwa kuba barabateye izo mbanyi bakurikiranwa ku caha co gushurashura. Ifatwa n'ifungwa ry'abasirikare ryatanguye kuvugwa n'umwe mu mpirimbanyi z'Abarundi Pacifique n'inahazwe ku rubuga rwa Twitter. Nahari mu bama basaba ko haba urutonde abakora amakosa bagahanwa kwifungwa ry'abasirikare. Hari amakenga afise na cane cane kubijanye n'intwazangabo ziri muri bo.
Aho twumvise hateye amakenga nko kubijanye n'ibitero usanga byaragiye birahitana abasirikare, bagira bati iyo igitero kibaye kigahitana umusirikare usanga ikosa ryamarica rishigwa ku ntwazangabo y'umusirikare yahoze mu gisirikare cya kera. Abo bakera bagira bati biragoye rwose kuvuga ko mu bihe be n'ivyo nimba habaye ikosa usanga ari ikosa ry'umuntu umwe, batusanga ari kosa riri ku ngero zitandukanye, ugasanga kandi ni kosa riba risangiwe n'abantu benshi bavuye mu migwi itandukanye iri ngaho mu gisirikare, ntibatahure riri gituma umu ex-fab ari we yama acahanwa. Ikindi kintu twumvise bashimika ko cyane bene abasirikare ba ex-fab baragira bati hari igihe kandi ubutungane bwa gisirikare buboneka nk'ubukarira abahoze mu gisirikare cya kera kurusha abahoze nko muri CNDD-FDD, ku buryo niyo hakozwe ikosa rimwe ushobora kubona hahanywe umu ex-fab mu ex-FDD bakamureka. Baratanze nk'akarorero bati hari nk'intwazangabo yagirizwa ko yatakaje inkoho, muri ico gihe hari undi yatakaje roket mugaha akacahanwa watakaje inkoho wa roket bakamureka. Nk'uko bijanye nayo makosa nayo navuze asangiwe, baragira batariyo nk'ibitero nk'ujejwe iperereza ateza kuba yasavye n'ibyo bita drone byari kuza kuraba karere uko kifashe, ugasanga uwo muntu yakoze ibyo bikogwa maze abari ko barakora aho hantu kwibarabara babona abashwayemwo batigeze babona ico gitero iyo kizananye. Cyane barandi bakagira bati ugasanga bafise ibigwanisho bidakwiye nk'inkoho zikomeye ugasanga hari zitarasa. Bati rero nk'ivyo ntawe ushobora guta ikosa ku muntu umwe, bateza kwiga ibyo bintu byo maze abari kuri uwo murongo bose bagahanwa, bose ntihahanwe umusirikare umwe w'umu ex-fab.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cyo Burundi ariko ntiryamuronse. Ubutumwa bwanditse nabwo nyene yahora akunda kudusubizamwo igihe twateguriye inkuru nabwo yari bwatwishure ko nayo Kapiteni Oscar Manirakiza avuga ingabo z'Abarundi ziri muri Somalia ku rubuga rwa WhatsApp yaduhaye ubutumwa atubwira ko ushobora kugira icyo bivuze ko ari Colonel Biyereke. Eroje uri ka neza, Ijwi rya Amerika.